Amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu na Christine Kamikazi.
Ndabara mukije nongera ndabahikaze nshuti namwe bagenzi mbwiye gukurikira ano makuru y'iwacu amakuru mukurikira muciye ku bingabo bwa none bwa internet kuri wasitatu akaburungu iwacu akarongo Burundi akaburungu orge amakuru y'iwacu tabateguriye kuri uyu wa kabiri agize n'ingingo umwe zikurikira Musantere wa komine Mugongo Manga hiri mu ntara ya Bujumbura haragirizwa ko yaraye akubise umwigeme umwe aba muri iyo komine hamusigari kiruruma muraza kumva murano makuru uko byagenze mujanye n'amagara y'abantu naho bamwe mu baganga b'ingwara z'umutima bemeza ko ingwara z'umutima ziriko zirafata ikibanza ca mbere mu kwica abantu hano mu Burundi nayo muci bitoke kuva uyu mwaka utanguye abakenyezi n'abigeme bashika amajana indwi baramaze gukoregwa amabi afatiye ku gitsina idone ndo ni mukanya bande mukurikira ano makuru y'iwacu Dese ko ikaze murano makuru hano makuru tuhere mu bijye na gato yakazi na muntu aho hari abanyagihugu bo muri zone Hijenda hiri muri komine Mugongo Manga y'intara ya Bujumbura bagiriza mu stanteri w'iyo komine ko yakubise umwigeme haba muri iyo zone hamusiga ariko iruruma mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere nkuko bisigurwa n'uyo havuga ko yakubiswe cyo kimwe n'ababanyi biwe nabo mu muryango iwe bemeza ko Diomede ndabahinyuye harongoye komine Mugongo Manga yagiye kuguruza mu masaha y'ijoro aho uwo mwigeme yarajyamye acasiga amukubise bavuga yuko batazi ico yamuhoye idonido na Emery Kwizera
Ivete iradukunda ariko umusego ku bitaro byo mwijenda ntiyashobora kwikoma bitewe n'ububabare bwaho yaraye akubiswe uwo mwigeme asanzwe akora ku kirabo citwa biyunze kiraho mwijenda akaba ari naha narara ari kumwe nabandi bakorana nkuko bisigura ngo musanteri wa komine Mugongo Manga yamusanze hasanzwe arara mu masaha y'ijoro aruguruza amaze kugururirwa akaba ngo yaciye amukubita
twari twugaye saa 3 Marera tugenda kucyana. Nyamara twaje twumva umusanera ko mato amagara ari hanze. Kandi hagira umuntu muri twebwe asohoka. Amajisha ndaronze rufunguro to kubera twugarire ndani cyandagenda ndugurura. Nuguruye acarinjira. Cafata mu itsosi, cyarankubita makofi, cyaransumura cyanza ko bituma twe hasi kwisima. Acankubita imigero mu mugongo, acaragenda ibikurikira ntavyo namenye.
Avuga ko atazi icyo yahowe, uretse ko yaramaze kumugabisha ko azo mukubita
ku murango niho yari aje kurihira inzoga komiseri n'undi mugabo hama aja tubwira ngo mbe gaje ngo murazi ngene ngo mpora mpana abana tushya tubwa tutoya ngo nzobibereka tushya turitungira tubwira nyine n'ibisanzwe ariko aje gushika ubusa n'abanze ikintu yamuhe igihe kimwe yari igeze kuza araduhamagara nk'uko nyine twajyamye tujyama turi abakobwa babiri aratubara ngo nidusohoke tuze hano tujya turasohoka jewe carana umugara ngo igirino nca ndagenda ndamwitaba ari mu muduga acambarira ngo niwurire mu muduga ngo tuje gutembera ngo ndakwereke ngo mu barabara hose ngo yuko ngo ata muntu n'umwe ngo akigenda mu barabara tujya ndamubwira nti je aya masaha ishobora kurira umuduga ngo ngiye kuraba abantu gukizura acambwira ngo ndakubariye iyo bimbariye nk'inshuro zitanu ngurira jeca ndamwahira canca inyuma y'umuduga ca ndindira mu dusha nduga
ibyo bivugwa n'uwo mwigeme biremezwa n'ababanyi biwe co kimwe nabo mu muryango iwe bose basaba ko uwo musitanteri yofatirwa ibihano akanatanga indishi y'akababaro kuko ngo iyo ngendo itaranga umutware
mbere cagiye kudutangaza kare na karaje kugaza ububare yarazana n'abapolisi mugabo uwo munsi nta mupolisi n'umwe byari kumwe yita imodoka ari wenyine aparika imodoka ari ngaho hanyuma aradodora adodoye abanyabakobwa bashobora yitaba baje kugurura aca aramukubita
ukuba umwana wamurumitse akomeye gucikira aka hantu hama agacaza umutegetsi ari wenyine uko ayo barinda ibyo batera byose kari waca amukubita akamubwira gucyo nagomba ko ashobora kumuvuza hama akazamuha n'indishi y'akababaro
iyo nyifato kweri twe ntuyemera kuko tubona ko ari yagahotoro dusaba yuko umutwara yoba ari karatwara yoba twarira bose hama twara ho umutekano twese ko twese turabanyagihugu
gisaba ko babaza mu stanteri bakaza ikintu yoba yaramukubita icarico kuba nta kosa mbona je Yvette yagira yasaga tuko twanywesha yovuze ati twaregeje amasaha natwe twugaye 2:58 ari ikigera n'amasaha ntiyari bwanagere ya 3
twagerageje kurondera mu stanteri wa komine Mugongo Manga Diomede ndabahinyuye kugira ngo agire ico avuze kuri ibyo yagirizwa ariko ntiturashobora ashobora kumuronka.
Emery Kwizera urakoze mu bijanye n'amagara y'abantu bamwe mu baganga b'ingwara z'umutima bemeza ko ingwara z'umutima ziriko zirafata ikibanza ca mbere mu kwica abantu hano mu Burundi. Constantin Nyamuzangura umwe mu baganga bavura bene izo ngwara asigura ko mu matohoza yakozwe mu bitaro kwa Karede vyo mu Kamenge hano mu gisagara ca Bujumbura vyabonetse ko ibice 30% vy'abari mu bitaro baba bagwaye ingwara z'umutima. Ivyo akaba yabishikirije mu kiganiro ubushikiranganje bujeje amagara y'abantu bwatunganije kwa yamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri. Ikiganiro cya kijanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe umutima uzohimbazwa ku munsi wa gatandatu uza, uwo muganga agahamagarira kwirinda ibitera bene izo ngwara. Muganga Constantin Nyamuzangura n'umuganga havura ingwara z'umutima.
Izo ngwara z'umutima rero hamwe n'iz'imitsi nizo za mbere zica abantu benshi ku isi, kuko nk'imiliyoni 17 n'900,000 by'abantu barapfa ku mwaka bivuye kuri izo ngwara. Mu Burundi rero turi nyuma kuko izo ngwara zisigaye ari nyinshi cyane, ku buryo ku bantu batanzu bari mu bitaro dusigaye dusanga hafi ibice 30% ku vyigwa byakoreye kuri hopitali kwa Karede vyerekana yuko bashobora kuba bafise izo ngwara. Mu Burundi turashobora kugira ivyigwa bikwira igihugu cyose, ariko biragaragara yuko izo ngwara ziriko zirafata ikibanza nyamukuru mu vyica abantu, kuko mu myaka iheze wasanga ari zijya ngwara zandukira, ariko ubu izo ngwara zitandukira kandi zifata abantu mwanya muremure ziriko zirafata ikibanza kinini mu bituma nyamukuru byica abantu mu Burundi. Ibitera cyane cyane izo ngwara zivumbuka ry'umurindi wa maraso, ni ingwara z'igisukari, ni ingwara ziva ku kurya ibinure byinshi ibyo bita cholesterol, kutagira imyimenyerezo, ni gutora ibiro byinshi, ni kunywa inzoga canke itabi, ama hariho nibijanye nibyo twita stress, no kuvuga umwitwarariko. Ariko mu bituma hariho nibindi bituma bitava ku muntu wenyene kugwiwe, no kuvuga imyaka uko umuntu akura niko agwara cyane izo ngwara, no kuvuga umujyango hariho abantu sanga mu mijyango bakarigwa cyane hamwe n'igitsina, kuko imbere y'ibyo bita menopause imbere y'imyaka 45-50 kuba kenyezi usanga abagabo bakarigwa cyane kurusha abagore. Hanyuma kugira rero tuzirinde izo ngwara murabyumva neza, ahanini turagwanya ibyo bituma dushobora guhindura.
Kuri izo bivugwa n'uyu muganga mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu baremeza ivyo avuga, bagasigura ko leta iriko irakora utwigoro dutandukanye tujanye no kugwanya iyo ngwara, nkuko vyemezwa na Etienne Niyonzima hajejwe igisata kiraba ivy'ingwara zitandukira. Asigura ko muri utwo twigoro turiko turakogwa ngo harimwo ugushiraho ibikoresho abaganga bashobora gukoresha kugira ngo bagwanye izo ngwara. Etienne Niyonzima ajejwe igisata kiraba ivy'ingwara zitandukira mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu.
Uko muvyumvise abapfa bazira izo ngwara ziva ku ngwara z'umutima ari nyinshi, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwarabibonye kandi bwarafashe ingingo zo kugwanya izo ngwara. Mu kugwanya izo ndwara rero twarashyizeho imigambi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bushobora gufasha mu kugwanya izo ngwara. Hari n'ibindi bikorwa dukora, turakora ibikorwa byo guhimiriza abenegihugu muri uku kubahimiriza no kubapima, tukabapima hanyuma umugwayi tukaca tumwereka niyo yoja akaja kwivuza akabandanya yivuza. Hanyuma mu kugwanya izo ndwara nyene ziva kumvo, mu kugwanya izimvo ziva kuri izo ngwara, harimo ingwara ya diabete mwayumvise, turatanga imiti, turatanga umuti wa insulin cyane cyane ku bana bakiri bato, kuko bariho bavukana iyo ngwara kandi kubera iyo ngwara bica bituma badashobora gukura ngo bashike kure. Hanyuma turategekanya kandi gushiraho gutuma gukora kugira ngo amavuriro mato mato ashobore kuvura izo ndwara, kuva ku vuriro ntoyi Centre de Santé, hôpital ya do district no gushika kuri hôpital z'inkuru z'Ubujumbura. Tuko turategekanya gushiraho ingene zishobora kuvugwa. Ico umuntu ari mu ivuriro rito yokora, ico uri mu ivuriro rya district yokora, n'ico uri mu ivuriro rikuru yoshobora gukora. Ico rero turi muri encours de laboration y'izo protocole zizoshobora gutuma kuva ku muforoma gushika ku muganga aba bahinga bashobora kubwiririkanya ingere izo ndwara
bashobora kuzivura no vuga muri ubwo buryo bubiri guhimiriza bene gihugu no gushiraho ibikoresho abaganga bashobora gukoresha kugira ngo bashobore kugwanya izo ndwara
yaretse na niyo nzima haje ju gisatakira bahivye ingwara zitandukira mu bushikiranganje bujeje amagara y'abantu ndabitse yuko hano makuru iwacu mushobora kuyaronka no kuri telefone zanyu ngendanwa muturungikira ubutumwa kuri WhatsApp telefone 76 ubusa 2 ubusa 4 mugatubwira ko mwifuza kuronka makuru iwacu mukanya turabandaye nandi makuru twabateguri
amakuru iwacu
Amakuru twabateguriye tuyabandanize mu hera cy'ibitoke habakenyezi nabigeme amajana indwi ari bamaze gukoregwa amabi afatiye ku gitsina kuva uyu mwaka utanguye mu hera cy'ibitoke ni bitigira bitangwa n'ikigo kijejwe ingo n'imijyango muri iyo ntara ico kigo kivuga ko ivyo biruko mu gihe mu mwaka uheze baharugwa ku 2200 abajejwe intwaro muri iyo ntara barashima ko ibitigira by'abakoregwa amabi afatiye ku gitsina biriko biragabanuka Said Anise umuhanuzi wa buramatara avuga ko ivyo babikesha inyigisho uma batanga Said Anise numuhanuzi wa buramatari w'intara ya Cibitoke
amaga akoregwa abakenyezi canke nabigeme mu ntara ayariho ariko twebwe nkaswe intawaro dufata yuko amabi nahari bitosha biterwa cyane gose kubira yuko ubutumaze kuneneza yuko abanyagihugu bamaze kujijuka ushikiwe nayo mabi akaba yuko bakwa kayavuga akavuga ivyamushikiye yari umwe canke mukenyezi mufasoni akwa akavuga mabi yamushikiye ariko ndikabone ko no mu kibano ubwo kuri ngisho zagiye ziratangwa tanzwe nojeje intwaro canke andi mashira hamwe ashikira leta muri umugambi wo kugwanya mabi no kuyakinga afatiye ku gikenyezi ku gitsina twabuye neza yuko kwezo nyigisho rero abantu barubahuka bakavuga ivyabagoye ubure kuri zo nyigisho zimaze gusatangwa turaneza yuko ayo mabi ariko aragwanya bikomeye byiza rero yovugwa kugira ngo ingingo zifatwe hanyuma kandi n'abayakora umve neza yuko ari bibi biramuhoze nabo baheshe
yari Said Anise umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Cibitoke hari makuru y'u wacu tuyarangirize mu ntara ya Gitega aho abaserukira ubutumwa butandukanye muri Ekleziya ya Gatolika y'u Burundi bahuriye mu nama izo mara iminsi 6 ku seminari nkuru yitiriwe Papa Yohani Paul wa kabiri kugira ngo banagure ubutumwa bahawe iyo nama rero bukaba bubaye ubwa mbere itunganijwe idonido na Jean Noel Manirakiza
Iyo nama idasanzwe y'ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza muri Ekleziya Gatolika yo mu Burundi kucivugo Ekleziya y'umuryango wa Yesu Kristo mu butumwa mu Burundi no ku isi yose ikaba ikoranijwe ubwa mbere kuva idini rya Gatolika rishika hano mu Burundi Padre Salvatore Ngendabanyikwa umuyobozi w'ibikorwa vya Papa yo kumenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo ati iyo nama idasanzwe ihagaze kwike Papa Benedigito wa 15 yanditse haraheze akijana
twashikuwe n'ijambo Papa Francisco yatubwiye avuga ati ndabahaye ukwezo kudasanzwe kumenyesha muri za Yesu Kristo mu gihe cy'imyaka ijana Papa Benedicto wa 15 yanisikete yise Maximum Irudi mu Kilatini byunde sigura ubutumwa buhambaye kugira ngo dukaburire abakristo bose kumenyesha inkuru nziza ko tubona ko mu bihugu bitandukanye inkuru nziza itari ryamira imiryano n'ibindi bitera bije imbere
kuko kibazo cy'uko Gatolika igize iyo nama ubwa mbere atari uko yoba iri Kilatinya ayandi madini yoba ari karayisita uwo muyobozi avuga ko ari ubutumwa busanzwe
ku isi abantu bari ukuntu bangana bashika hafi miliyade indwi z'abantu amaze kumenya Yesu Kristo bashya gusimiyadi zibiri zonyene nano ufatanye madini yose ukuri yumvira aba protestanti yandi madini yose yemera Yesu Kristo ntiturenze iyo miliyadi zibiri z'abantu ryane twebwe hoja hamwe tukabona abantu bashika miliyadi zitanu atumva Yesu Kristo tukarakunda ubuge na twubashikira bose mu bijambo ry'Imana mbe Yesu Kristo kwari umukiza wacu n'umucunguzi wacu ngo tugiye twese urunani uko gushihana cyo gukora abana nayo mu hagati y'amadini tubone nyabona abantu benshi batumva ko Yesu Kristo yabacu ngo yabakejije tukagira huguru nani tukagira ibiganiro hamwe nawe mu madina atandukanye gutoko kutoshikize inkuru nziza abandi bantu bose weze bamwemere
naho kuvyerekeye ko abarundi bama baja mu ndyane z'amoko na politiki kandi abenshi bemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza Padre Salvatore Ngendabanyikwa ati abarundi ntibaranyengeterwa n'inkuru nziza
basanze inkuru nziza mu Burundi itanyengetera neza ubuzima bwacu bw'abantu ugasanga abantu benshi mu gusenga turabangikanya hamwe turi muri ibi hanyu turi mu bindi cyabona rero kwemera kwa barundi kwa ukwemera kuko yeyemvya hejuru kwakenewe ko tuwe nyina barundi yojamu gima na tuwakiri ye tuwa kwa hili zirikana kwa hili nyuanisha nimi ucho ni megenzo yashu tukashikira kana ngamuti makumurondi tukamu hijamu gima tukulikiji ukunabayeho nibuza yumvira nukunameze bisumba kure iteka ryubwo kwa tuwa defise change jaka ryango change jinara nuningi anayake kwa tuwana kungira kwa kana ngamuti makuwa kritu kaza kashikavisa karusho kasumbije igyoteka jubuhutu jubututsi jubutwa change jukwa monari kana shewa mukambe kana
iyo nama izorangira ku munsi wa gatandatu hakaba hatumiwe abava mu bihugu by'u Rwanda na Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo. Jean Uwimanirakiza, amakuru y'iwacu igitega.
Jean Uwimanirakiza urakoze no kuri iyo nkuru. Amakuru twe twabateguriye kuri wa kabira cyagarukira ko Christine Kamikazi na Bikonde abashikiriza nkanda bashimiye mwe bwo mwese muyakurikiye nibage gushimira abagenzanje bafashe kuyatororokanya mugire be byiza mwese murakoze.
Amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu. Hey.